Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bw'abubakanye.
Ziki, mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute?
Ubuzima bw'umugore burangwa n'iki?
Nakahe karangamutima k'ubuzima bwo mu rugo? Ziki ni kuri Radio Isanganiro.
Turi ku igenekerezo rya 2023 mu kakaro mwaka 2025. Amahoro kuri mwese mwashimye kurikirana ibiganiro bya Radio Isanganiro. Turabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi, aho tugiye kubashikiriza ikiganiro kijyanye n'ubwo buzima ndoragitsina. Murabimenyereye ni ku munsi wa gatatu kuva gice cy'icyenda n'iminota 15. Umuhungu rero kugira ngo yubakane n'umukobwa nuko aba yamwihweje akamushima afatiye kuri byinshi ivyo amushimye bigatuma bimutandukanya n'abandi. Muri ivyo bashimana harimo ibijanye nuko amubona, inyifato, imyambaro, uburyo, ingendo, ubunini n'ibindi. Ariko rero bamwe bamwe iyo bamaze kubaka ugwabo kugira baraheza bayo bagahindura kumva zitandukanye, baraheza bagahinduka gucyo uwo bubakanye canke uwo bakundanye bikamugora kubyihanganira canke kuvyakira. Mbega hari abantu bashima guhindura ibinabiri yakubera bahinduye etat civil muri migi France. None biva kuki ngo umuntu ahindure ibinabiriya amaze kubaka ugwiwe? Inkurikizi canke ingaruka ku rugo rwabo zareza zikaba izihe kuri bo ikambere no ku rugo rwabo? Inyifato y'umukunzi canke uwo bubakanye yoba iyihe mu gihe uwo yahinduye uwo bakundanye canke bubakanye yahinduye ivyo yamusanganye kandi vyatumye anamukunda? Kugira ngo duceje no nino ibibazo nk'ivyo, turi kumwe n'umutumire n'uwundi n'uwundi mumenyereye akaba ari Khaul Remesha yanonosoye ibijanye n'amagara ndoragitsina, sexologue clinicien mu rurimi rw'Igifaransa. Turamuhaye ikaze.
Murakoze cyane Kirombo.
Ego, reka mukanye rero tusabe mu nyabwizi mwanzo baducishemo karizimba gato amacu tubandanya mu idonido rya kino kiganiro.
Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire? Aussi une hirondelle fait mon printemps.
Rekare ndabwire ko mwe mutufatiye hagati mu kiganiro ko iganiro ari nzeki kuri Radio Isanganiro, aho turiko turarabira hamwe ibituma bamwe mu bubakanye canke mu bakundanye bahindura bimwe mu byatumye bakundana canke mbere bakubakana. Mu buhinga bw'ivyuma ni François Akimana ari hasi musahuza nk'uko uri mikro ni Rodas Kirombo. Mwumvise ko turi kumwe n'umutumire, umutumire musanzwe mumenyereye Remesha Khaul yanonosoye ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Tuko turaganira rero kuri ico kijanye n'ibituma uyu canke uriya ashobora guhindura mu kimwe mu canke mu vyinshi mu vyo vyatumye bakundana mbere bakubakana. Aza kutubwira vyinshi rero bari kubadukurikirana. Mushobora no kubaza ikibazo canke mukatuhereza iyumviro, mureze mukatwakura kuri za nimero za telefone 76 ubusa 83 933 canke 64 ubusa 70 ubusa 70. Izo mbere ni WhatsApp kugira mushobora koroherwa. Mushobora no kutumikira ubutumwa bugufiya kuri 76 79 69 ubusa 58. Inimero ni iyo.
Ego, nizo nyine.
Aha. Niba kunda gutumira kuri ubutumwa bugufiya. Rero twinjiye mu idonido rya kino kiganiro, Khaul mwabanza mukatubwira mbega nyene ha tsinze kibazo mu bisemeye ngo ni kibazo kituba ko kiraje ishinga benshi
kirakunda gushikira abantu benshi. Ukumva ngo umukobwa ariko ari idogera mu bagenzi biwe canke mu muryango ngo umugabo wanje canke umuntu wanje ngo yarahindutse ngo jingo karingusko yarameze ngo mu misi ya mbere ngo yarameze ukuna kuriya ngo yarangirije ibinabiriya yaramfata ukuna kuriya. Ariko ubunye ndamuyoberwa nka mbere mushasha. ico kintu rero ni kintu nibaza ko kikunda kuvugwa gose cyane cyane ku ruhande rw'abafasoni
abafasoni bo bubatse
nibo bubatse nibo bakunda kuba bashise mu rugo mu minsi ya mbere nuvuga nka semestre ya mbere ya mariage mu mezi atandatu ya mbere unaka ngo wamutipe vraiment ngo wapi
bikiye shosho bwa bishushe
ego umva
amyidoga bihari na
ego mu minsi ya mbere urumva bakireshanya bakireshanya umukungu akubera ico ushaka ku akubera ego arakubera ica ico ushaka ko akubera kuko arakora kurondera arakora kuresha arakora nta na kimwe atogukorera kandi nta na kimwe atoba kugira ngo umukunde novuga ngo ni nk'umukandida w'amatora ariyamamaza hanyuma kandi muri ico gihe abari kumwe n'abandi bakandida abandi bahunga
umuntu bahiganwa
rero atsinze amatora rero hari ababananya bagashima igambi bemeye mu myamamazo n'uyu ndavuga ati mbahisha ndashitse
ico twasanga cyaheze
ico twashaka naragishitse ko biraheze ndarose diplome nuswa kwiga fata umunyeshuri yateguye exeta none aheje exeta nuswa kwiga byo yikwate
biba no kubwira ngo ndagiye gusengwa gusezera ibibazo
gusezera ishuri fara rero haba harabahungu rero bameze gucyo ni kuvuga ko mu minsi ya korondura umukobwa ariko aramuresha bashe ni igitangaza cy'umuhungu hanyuma amaze gushikana umukobwa mu rugo bagize mariage bimwe yamubwiraga bimwe yamukoreraga bimwe yamufatafata iki yamufinisha bagasohoka bagatembera twatujambo twiza ibiki byose ukacubona koresere ibyo rero amaze kugushikana mu rugo mu kandidati ndamatora nta kindi kintu usaba guhurirako ukacusanga rero umufasoni yaje mu rugo aziko agiye mu iparadizo afise indi idea ari rugo nk'imeze aya manovera
akihutira kurujamo
adurutse atarushikamwo ati yo mutipe nkuya mfata gucya nkunda gucya mfata uku asinuye nta wundi rero amaze gushika mu rugo akabona rero ivyo yari yiteze ivyo yamwibaza ko ivyo yibaza ko bizoba nta na kimwe ariko arabona niyo atangura kwidoga kugira amaganya atangura kwidoga ati mutipe natwaye bwa bundi wapi ngo yarahindutse ariko ntiyahindutse
ni wa wundi
ngene abuga arakwiyeretse vy'ukuri arakwiyeretse vy'ukuri niyo imaje yibo y'ukuri musanzwe
hajya ariko yari yanyegeje
abuga ufete haraba ni nuko iyo bari suje ndende harabahungu muri kamere kabo bivanye n'ukuntu yabayeho n'ukuntu ameze usanga ataze nko kwitaho umukobwa kwita mukobwa hariho uwibyerekana amajambo uwibyerekana mu bikorwa ubugiri na biriya ibyo navuga mu ma 5 langage d'amour ugasanga muri ibyo bitanu nta na kimwe yifitiyemo bivana n'ingene yakuze ibikomere yifitiye cyangwa ukuntu yabaye conditionné ou forgé ugasanga nta majambo meza avuga nta care afise nta attention afise cyanke ibyo umukobwa ashaka ko amukorera kurugera bishaka ko sivyo muhunga muha sivyo muhunga mukorera rero nkuyo mu minsi ya fiancée yamuha ivyuzuye mugamushikanye mu rugo
igicuga
tuzumva ko semestre ya mbere y'urugo niho kenshi umukobwa urabona ko wapi
amezi atatu
ya mbere ababona ati wapi vraiment fiance narihenze narihuse canke nagize uveshwa eshwa itariyo
bega none kugira ngo ibintu bihinduke nuko kunyegeza ukuri ico umuntu ari nuko tamenya neza umuntu yovuga ko biva kuki
nibaza ko cyambere ariho kudashishoza discernement d'abord umukobwa tinshaka iki uwo nkeneye yateza kuba ameze gute uwo nkeneye ndamushaka kwiki urumva ndamubona mwiki hanyuma abahungu urumva turamaze kubona abakobwa bubu ivyo bakunda ivyo bashaka ni kuvuga yuko umukobwa akunda mukeneye ivyo ashaka ivyo akeneye ndabimwereka rero kugira ngo uzugwe ku muhungu ari vrai ari sincere ari honnête kirombo biragoye
biragoye
kino gi abakoga bose bashaka mariage ubu bashaka kurongogwa kandi bashaka kurongogwa mu buzima bworoshe bashaka batipe afise ibintu
uburyo amahera
umutipe ajaka mubwira ati je ndipanze ndaheje ndaheje nshaka mariage umukoga acagenda direct ntaza kuraba ati mbega uyu muntu
afise
ubona turajanye mu myaka itatu ndiko ndabona vyukura azo ari umugabo wanje mu mibereho yanje birahuye n'uyu nivyo ntavyo bakiraba baza kubibona muri ya semestre ya mbere mariage ya mezi atandatu ya mbere
yamaze gushika
ntihacamona n'ubugesera iyaba ivyo bintu rero babiraba kare akavuga ati turabaye abagenzi turabagenzi turakomunika turatera inkuru changi ndafasha umwanya reka ndamushisheze ko shishoze ko wabibonye kuko hariba hariho utuntu tuducorokana tudo ndashaka kukwiyorobeka ko kirombo umukobwa nkamwiyorobeka ko mugabo ntihabura utuntu tudusinye
tumwereka
uyu muntu wapi urumva mama red flag niko bavyita abandi utu tuntu tubura kenshi peu importe le temps tugendana hari utuntu kubona ko ibi bintu ndashaka kubisupporta cyangwa sinzobisupporta
ngira ngo rawure turumva ko ibintu bihari muri societe cyangwa mu kibano mu hagati y'abakundana hagati y'abubakanye tuzaza kubigaruka ko cyane mugo reka twibutse ariko badukurikirana bakurikirana iganiro nziki kuri dusanganiro iminsi yose kuri munsi wa gatatu mbega bumvise ko tugiye kuvuga ibituma abantu bashobora guhindura ibi na biriya mu gihe bubakanye cyangwa bakundanye ugasanga kimwe bakundana cyatuma bakundana cyahindutse yego tuzaza kubigaruka ariko reka twibutse yuko bashobora kuduterera ibyiyumviro cyangwa imbere bakatubaza n'ibi bazo bakatwakura kuri za nimero za telefone 76 83 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 kuiza nimero za telefone zindi mirongo indwi n'icyenda amajana mirongo itandatu n'indwi ubusa mirongo itanu n'indwi gutyo mutere ibyiyumviro mugabo mukurindira mushaka tubwira Raoul ngira ngo nk'uko bavuze biragose ni byinshi mugabo tugafatira ku burorero bumwe mwakarorero mwamu ngira ngo mubwira muti akajenera we kuko n'abagenzi twanira barabyidogera cyane
umukobwa hariho ibintu aba yiteze ku muhungu uko muhungu nyine nawe afise ibyo aba yiteze ku mukobwa abashaka aba yarakundiye nko kubivuze umukobwa cyangwa umuhungu twese uko akarero kamwe mu bintu byinshi usanga kenshi bikunda kuba dufate ndatwaye umukobwa yarafise taye nziza yasa neza isa n'irirenga arashise mu rugo hari umuntu uko twavuze abagabo mugana n'abagore
n'abagore turabavuga
rwose reka tubaje ko ugasanga umugore ashise mu rugo kirombo ararushisemo nta kiki ntagisubiye kwitaho nkuko yari ameze ngo nashise mu rugo se fini
yamataye we
ntakiki ugasanga rero arazanye urudo aravyibushe asike asukuntu ntacyitaho ntacyisiga ugasanga je mu byo byatumye mukunda mu minsi ya mbere
yamishatsi myiza yakuye
ukuntu yasisiga ukukataye keza indi meze neza canke amaguru canke iki bintu nk'ibyo nyene rebo ntibibura kenshi rero ndamushikanye mu rugo arahindutse agiye kuvyibuha nabi ntiyitaho ho hamaze gusama imbanyi agataforo murabizi hanyuma ugacanga rero agumye uko nyene aheje kuvyara aciye donc birahindutse
akajyande zorote
yego ugacanga rero nta kinshi tura urumva nta bishasha kuri we rero atakinshitura mu maso
waramubwiye ibyo umukundira ababizi
ni cya kibazo rero cya kwimenya icyo ushaka kubiganira ko kutaganira mfite hakiri kare kuko hari ibintu mutaza kuvugana la veille uru lendemain du mariage mutaza kuvuganira muri mari ni ibintu muvuga nta mwakereza kuganira hakiri kare ku maspe yose ku buryo umbwira ati jewe nk'akarorero nta gitenge nkunda kubona nifuza kuzokubona wambara kuko ni kinshi tura umugore yambara igitenge muhira
je biranishika nkabaza Raoul nkabaza umuntu w'umukobwa cyangwa umuhungu agomba kubaka wewe wumbwira ikintu cyatumye ukundira ujya muntu umunsi wa mbere cyagushituye ni gike kibeshi
birabagora cyane kuko rero ntabyo babazi benshi cyangwa ntabyo nta importance babigifise kuri we nako ndatanga akaroro ka hafi hari umuhungu ashobora kuvuga ati jewe nta kintu c'igitenge nifuza kuzokubona umbe muhira
kandi ngo barabikunda
bakenye hanyuma kora ko babandi ngo bavyambara hamuka cubona rero aracambaye bica bimengura mu mama umengura umuntu akuze
donko washaka washaka ko yamaye yambaye akantu
akantu kudakura akantu nyene agoma gushitura agoma kubira mushasha agumenye ne muka cusanga ivyo bintu biratuma hari utuntu duto duto twinyoha mu rugo
aratembera mu rupangu agarumunzu yambe
cagitenge acambara mu isosi yakimbere yawe agikenyeye canke acambaye mu ki ibintu nkivyo hamara ugasanga rero sasa hari utuntu rero twabashinga nawe usanga rero uyu kubananya ubyifatamo nabi mu rugo twisiga utitaho nukinshitura niho rero usanga rero habishasha
mugabo nk'umuhungu ucaho mugabo yemeye kubana n'uwo mugore ubuzima bwiwe bwose ibintu bihindutse
wateza kumwakira ego l'ideal c'est ça mugabo urumva mu bintu baca baza kuvuga ngo yahindutse cyangwa ugasanga ni ibintu bituma ucuje hanze kurondera ka mutoyi urumva niko rako mu rugo nta bishasha ukihabona
gatoza kwira mu ngaruka zo
mu nkurikizi zavye hanyuma hariho na nimwe twavuze muri kamwe twavuze muri context ya yivya mabanga yabubatse ntibitusha gusa mabanga yabubatse biratusha muri domaine yose yo mu rugo ibintu vya monotony kwama turi mu vya bindi nyene na routine vya bindi nyene kwa kundi nyene nta bishasha nta ni ibintu bituma urugo rubiha urumva ugasanga nta fatuka turabakorokatere turabana duhuriye kubana gusa
bakunda no kubivanga ngo dupanganye n'uyo
ngo tuba ivyo rero ni ibintu usanga rero kenshi bibisha urugo ugasanga rero mugore yacise mushikawe naharengana mu cumba ari gusa ariko arambara cyangwa aroga ko arisiga ntacu bikubwira urumva kuko ntabishashe byaramaze kubiha
turatubona twavuze ko ari byinshi ibifatiye ku nyifato ingendo inyambaro uburyo n'ibindi mwavuze cyane bya imyambaro umugore akunda kwambara igitenge umuhungu atabishaka umugabo atabishaka yamubwiye ati muzizo kwambara ibyo ntibiri muri muhira aho hariho nk'abandi bakandira na demarche muze byo kwisiga
imishatsi
yahora yirabura yisiga afise asa na rawure umugabo asanga asigaye asa n'umuzungu
yego cyangwa ugasanga akunda mu mufasoni afise imishatsi naturelle madame askias ukacayas gas fisibi ibiplante ntabikunda yahi donc hari utuntu duto duto mu bintu bikunda kubisha urugo si ibintu binini gose n'utwo dudetaye duto duto twinyora tutaha importance usanga ko kenshi cyane ugasanga nk'umugabo kera gakirombo yarakunda kugira utujambo twiza ariko aramuresha utujambo twiza turyoshe ugasanga umugore arabikunda cyane ariko umugore amaze gushika mu rugo meme trimestre ya mbere amezi atatu cyangwa semestre ya mbere ngo nakimbwiye n'ikintu nakimwe ndabiheruka ngo tukiri muri fiancaye kare ngo twarakunda no gusohoka ariko ngo ndabiheruka tukiri muri fiancaye utuntu nk'utwo rero nitwo cyangwa ugasanga kare ngo twarashobora kuganira turi babiri mugabo ubunye kugira ngo nta mwanya kindonkera yarahije amatora yaratsinze kera byaraheze nta mwanya afise urumva hanyuma ugasanga niyo amubwiye ati dusohoke basike amubwiye ati usanga ndi kubona banaka ndi kubona abana kwa Gerard ntibacicara cyangwa ntibakiganira ari babiri kujya kare babikora epuruta kare rero nk'umwanya akazana kumutora akamudeplasa akagira iki mugabo ubu nta mwanya gifise niyo bicaranye bagatombora bakicarana nisanga
ko nk'abakenyezi bariko baratwumva mu kintu gihe bashaka kwibaza bati tuye tuko turavuga abakenyezi ko rimwe rimwe bifata nabi bati batajaramo kubera ngo bamaze kurushika
yamaze kurushika nta kiruvamwo nabo nyine batsinze amatora ugenda nk'uko tuvuga bashinga ntaye gusa nabo nyine bari muri abo banyine bavuga yuko
batsinze amatora
bamaze kurushikamwo si banduki
umugabo ati genda namushikanye nawe ati nari narushitse
narushitsemwo urumva ugaca usanga rero umwe wese yifata nk'uko yishakira ugaca usanga rero bitanguye kuba toxique buke buke gushikaho hagera ku ntambwe yaho Bash na babanyi eh nabagenze babanyi ba bahujwe nabana
hari nabandi numvise bavuga bati umukobwa namuzanye atangora atankonsoma atantwara mahera menshi tudasohokana atambwira yuko ku kwezi cyangwa ku trimestre azuba yambaye impuzu shasha mugabo ati nsigaye ndayimubona
vunye sikaye konsoma cyane ibyo byose ni ibintu rero usanga kwera ko batigize babiganira ku cyangwa batigira banabiganira ko acabona ngo yahindutse ngo asikaye konsoma mahera menshi cyane ngo asikaye nsama mahera menshi cyane ngo ntabone iyi crise turimo urumva ingore nzikaba zivyutse kwera yuko ntibaganira ngo yahindutse ngo kare ngo nabona ngo ngo mahera ngo ntiyasama mahera menshi cyane mugabo ngo ubunye umwanya wose ngo kandi ngo ashaka kwikomparana banaka ngo ashaka kumera nka bajya bagenzi biwe kandi ngo ntabona isitwaso turimo
ntabona isitwaso turimo ntabona
ko ibintu bigoye
urakoze cyane reka tubane dufate n'ubundi akaruhuko gato mu buhinga bw'ibyumanzi tuzajya kukaririmbo gutyo tuca tugaruka turabangira ngo inkurikizi cyangwa ingaruka bishobora kugira ku rugo rw'abubakanye Nigwaro nka pere canke message ratubwiye. Hari message wano?
Hari
message. Eh hakore iyi ngara gusa. Akora gusa. Oya wosa akona kosa. Musaza irikira akora? Okay. Nashaka kuganya nyuma naje. Turabandanya n'iganiro nze ki kuri radio isanganiro mwumvise ko turi ko turaganira cyane cyane ku bituma umwe mu bubakanye cyane mu bakundana ahindura ikina kiriya haba mu myifato cyane mu ngiro ku gucyo bikatuma umwe mu bubakanye atavyakira neza adashobora kubyihanganira turabandanya ku iganiro n'umutumire wacu Raoul Haremesha yari atubwira cyane cyane ukuntu beza biri kenshi ico biva ko n'ukuntu zaba bigahinduka umwe mu bo bakundana wasanga yahinduye ibintu biriya mu buzima rero mugabo rero kamwe kano kanya tugaruke none inkurikizi zibizahe ku bubakanye ku rugo rwawe kambere no kuri bo nyene inkurikizi zikaba zaha
inkurikizi bigere ni nyinshi kimwe mu nkurikizi za mbere zikunda gushikira kenshi no ku rugo ruca rubiya urujya urugo iyo ruryoshe rumeze neza abaraga paradizo
no kuvuga n'ijuru ku isi
abaraga paradizo ko ku isi usanga kenshi iyo rero bitameze neza ntihabiye ntihamutifuza no gutaha ntihamutifuza no kumubona canke ko akubona ntihamusanga musigaye muhuriye kubana gusa nta kindi
cyo kibahuza cyonyine
muhira
cyaba mu hotel
acaci ahantu ho kurara gusa rero iyo ni imwe mu nkurikizi za mbere cyane rwose kuko hari ahantu hateza gutaha ukaruhukira ukaryoherwa kumva ko atariwo atahandi hantu si uza kubona harageze gutaha mvuga kubera yuko bitameze uko urahakwepa tutebera mu kabare cyangwa ugatebera mu kazi kugira ngo ntuze iyindi nkurikizi ya kabiri ni uko uwo mufasha wawe atacika mubanyi si nimugenze kuri umugenzi muraganira mugatera inkuru mugaterama
acacika
mushikawe canke mubanyi acacika umubanyi wawe mukorokatere wawe ugasangana abantu nyine bari aho nyine
ntakiri umugabo n'umugore
yego ntiba nta kintu na kimwe bagikorana hamwe ntibikiryoshe ntakimushitura izindi nkurikizi zikunda gushika kenshi ni uko ushobora gusanga kubera ko atakigushingwa undi apfuye muri dushe akora isiga ariko arambara hana kimwe bikikubwiye imona ntumuza bitsina hagati ya mugabo n'umufaso ni ntibikiryoshe navyo nimva byose birashikirwa
byahora biba mu nzu gatatu kane gatano
biba nkari mu kwezi nabi nabi niho cusanga muratanye kuja hanze atanye kurondera hanze eskefse twimutoyi ku ruhande tumumunezero ugasanga rero urugo rwamaze ko nonekara yego zuri nzi mu nkurikizi nkuru cyane no vuga zikunda gushikira cyane nifoto nkizo hama hariho nico cica twavuze ku bwa mbere iyo umukobwa naramukunze yarasuku hanyuma inyuma y'iminsi cyangwa inyuma y'umwaka nta gisuko yasa hama umufaso ni sinda bimubwire ko bitakinjohera ko yovumaje muri sport cyangwa akaca kuri regime murumva ko
nta bwa nti wa mugabo n'umugore ntibikirimo
rero
hajya rero none iyo umuntu umugore byamushiki akifata nabi bishaka no kumushikira atana bishaka mugabo kenshi jesha kumye cyane ba intango niza ko ari igoyi intango baba arabivuganye by'ukuri umugabo abazi ko umugore ashobora guhinduka canke umugore nawe abazi ko umugabo muri ico gihe uko amukunze bishobora no guhinduka canke byagenze gute
kenshi bifura mu ntango bivuze nayivuze yuko iyo ari abantu batigiza biganira ko hakiri kare ni imwe navuga yuko hari ibintu mataza kuvugana la veille au lendemain de mariage ni ibintu bavugana hakiri kare nk'akarorero hari umuhungu ashaka kuvugira umufasi umukobwa muri fiancée ati jewe mu bintu binshitura binkunda cyane iwawe cyane kimwe mu bintu nkunda rwose ndakunda iforoma ry'ibere ryawe ry'amabere yawe ni example ntanze rero ndifuza yuko uzokwiyaranje uburyo bwose utazovyibuha ngo ugire manini ko nkunda dutoyi urumva uriyaranje ntutu wigere uvyibuha ugire manini cyane umwana uzomwonsa gato cyane cyane n'umwonse shaka ko rizo kwamariri uko nagukunze
ugabagabo bo ntibasaba mananiza dufate nk'umuntu ibintu nk'ibyo
hari abasaba mananiza mugabo urumva hariho utuntu usanga mu bintu bigushitura ukunda nibyo hari urumva ati jewe basi nje ndakunda ngende ufise akarinya uyaranje ntuze wigere ugira uruda kuko ntibinshitura
ntibinshitura uruda gute kandi abyara
siporo irahari kirobo nta kindi kibereyeho
njye nishyize mu kibanza cyabo
hariho siporo siporo rero nicyo kibereyeho hama umugore avuga ati ibi bintu umugabo wanjye arabikunda
ubwo hariho n'umuntu afite umubiri wo kubyibuha nyine ahubwo aca abyibuha kubera agira siporo ngira ngo
oya hari umuntu ashobora kwita kwiyitaho akagira amagara meza akagumana akarinya yari afise agusanga arafite n'abana batatu cyangwa bane ariko umubiri yari afise kuva umunsi agira mariyaje niwe agifise n'ubu
wasanga umupfasoni asigaye angana n'abana biwe
yego kubera yuko ari kuri regime ari kuri disipurine kandi apfutanwa n'inzoga murumva ariko kubera disipurine afise kandi avuga ati ibintu ntifata neza nawe nyir'ubwiye uti ni ukwiyanka ndabyo uko meze nina atanga kubyara nka iki abana babiri batatu manwe izi nzoga iki nzovyibanse nabi reka mfate umubiri wanje neza hama kandi bandanye imbera mushasha mushingana ye wanje
ivyo rero abashinga nabi babikunda cyane
ivyo rero ivyo bya mbere nta nibindi rero cyubona umufaso nira mushikanye mu rugo ngo yarushitsemwo nasha ntusanga cyo bibi
akajya byose
byose uko ashaka ashakiye ntaso kumetriza umubiri wiwe ibyo rero bivanye n'abantu ngene babanye ngene bakundana hari abo bidatera ikibazo n'abandi bitabitera ikibazo
ariko ntimura nkunda kumva bavuga ati inyambaro inyambaro umukobwa yahora yambara yego shima yesu numva babivuga zimwe zigaye hariya hepfo ku birenge mugabo amaze gushika twatundirire tugeze
tugufi nyine
nibyo umengo hari abo bitsitaza
hari abo bitsitaza n'abandi bavuga ati jewe size nigenda kubona umusi n'umwe wambaye irenga ku mavi
mugabo agacabikora
urumva rero byose gakiri wombo bipfira hehe wewe ushaka iki ku mufasoni wawe cyangwa ku mushinga nawe wawe ni ikihe kintu wowe ukunda umubonamo kimu hari umukobwa ashaka kuvuga ati jewe garawunda ndakundi wambaye amashati oraje nta mashati nambara
long mash ama kurte mash nkiyo mbara wambaye umunsi
oraje nta long mash nambara nta long mash nkunda mama ati umunsi nimwe nigeze kuko nambaye long mash zirakubera cyane na utazikunda rero njinje nzoza ndakugurira nzoza ndakugurira long mash kuri uzambare kubera yuko nzi ko umufiance wanje ariza kunda chamba ubuje kuzana zambara rimwe na rimwe kugira ngo ndamunezereze
na cyane cyane ko atacho ko atangwaneze gute
ntangwara nime zintera mugakora yuko ntazikunda sinzo zambara kuwambesha kwa Mungu mugakora ko nzi ko azikunda ko nyo twashika mu rugasho kwa rewo zo ntegura n'impunzu nambara bukiye mu gitondo yateguye kwa ko nambara long mash kubera ko abikunda nzoseda
ubikora kugira umunezereze
eh ndamunezereze kandi nimba niya nka doni shati tukino mi fiancée sinzoca ndayibika ndamukabate harambike nugare
abagabo nka bagenza bazumvise ko bahinduye kubera unezereze umugore bacha bagira ngo
eh umva byose ni ngwire muganira ikintu ubona akunda kimunezera kuri wewe ikintu ubona ukunda kimunezera we nivyo
mukana karatsinda ho bakababiri abandi baza bo
bakurikiranwa urugo ni babiri nubundi rero nkivyo nkuko je ntaza karuka ishati nkuko rero umugabo ashaka kwati je rero sinkunda ama ibintu birebire ndashaka kutuzinda kubona kenshi muhira hakonda kubona ama igitenge ambara kantu kagakora ambara utuntu tukabutura hakonda kubona mu gitenge kora kuzi ko ndabikunda rero
uzobinkoye ndi bukatu ndiko ndimvira ikiganiro cyo uyu munsi ndiko turaganira n'abana bariya hari wambwiye umwigeme ambe ati jewe ndakunda kwambara duhuzu tunyegereye ndakunda kwambara utudede tumeze neza ku maguru n'ahandi ati rero jewe umugabo yoza mbwira yuko ivyo bintu
atabikunda
tukabikura tukora tubiva
umva rero ni kumenya icyo ukunda icyo ushaka nico uwundi cyo munezera niba nkuye nk'akaroro niba yuko ahuye nk'umuntu atabikunda batigeze abiganira ko kare akaza kumuha amategeko mu rugo ngo nuko yamushakanye mu rugo ngo akwije ashaka byose yaramukoye bica bitera ingorane mu rugo
bica bitera ingorane
mugabe arabivuga nk'akirika ati je ibintu naho uvyambara je birantire musa ntibigohera menguru mu masayo menguru mu maraya biki
watoboye amatwi n'amazuru
n'ibiki urumva ivyo rero iyo batabiganire ko ava mariage bashise mu rugo ngo nukamushikanye mu rugo biratera ikibazo ni ibintu bateza kuganira ko akiri karete ibi bintu jewe kavyo nkunda cyane birangyohera tubibane gute
yego
bakaca barondera juste miliyo rero kugira ngo ntibitere ikibazo umwe cankuriya cyangwa nibibasambura
urakoze reka nk'ubundi turonge gato turiza kugaruka tuvugana ngira ngo cyane inyifata umwe yatezwe kugira byogenda gute kugira ngo uwamunezereza umukunzi wawe canke uwo mwubakanye bifatiye kuri ibyo byose twavuze inyambaro inyifato n'ibindi byogenda gute ni mukanya
ibuku ya musi maza kukuramba warukeze kune kubonyunera gahinda numva biranse munda amosozi yusura maso cabaye icibutso cy'umutima wanje yabaye indimba y'umutima wanje cagiye cy'umubabaro avansi baratwenga twenga abakunzi nabo amwe bakaganya uzobira mfe ugeze mu marushwa uzobira mfe ugeze mu marira uzobira mfe iki ulikula dirimba nganje sinarinzi komarira iyo urukundo sinarinzi kunawe wanumza bitagugwa sinarinzi ko wonyi yebera amugiye numva iyo numva nabo nitwengera
yu sana yo kwiteke nagomba kumbiru hande hamuvuga no kumva nagomba kuba hamutwenga no kubona usanzwe ubizi ko genda ndi nyonga mugayo iya taba wewe ahari mene haba hari kiziriko sishobora kuguheba kandi uko nukuri kubuzima ihorera urazi ko nashobora kuguheba nicyo gituma amaso simba amatwi sinigeze menya
turabandanya n'ikiganiro nze kiguradiyo isanganiro ikiganiro mwumvise ko uyu munsi ko turaganira kuri ibi bituma abana banari hagati y'abubakanye n'abakundana umwe ashobora guhindura inyifato ibyambarwa kambere n'ibindi kandi ari byo byari byagaragaje kubahuza ari byari byatumye bubakana umugabo usanga umwe yahinduye inyifato rero n'undi uyu n'ubundi yateza kugira tubize kugira ngo babandanye bagira urugo rwiza urukundo rwabo rubandanye rutera imbere turabandanya rero n'umutumire wacu akawuremesha aratubwira muri kano kanya ngira ngo inyifato yari ibereye kuri uyu n'uriya mu gihe umugabo yahinduye canke umugore yahinduye ico bari bavuganye ico bari baremeranije bigatuma mbere bashobora kubakana bafatiye kuri ivyo bahuriyeko inyifato yoheza ikabiyihe yokora iki umwe muri abo
alors kintu ca mbere nuvuga fondement imisi yose ni ikiganiro
ikiganiro
ikiganiro niwe muti wa mbere w'ibibazo canke w'ikintu cose mu rugo yari abantu baganira yari abantu bakomunika nta kintu na kimwe batashika ko nta kintu kimwe batagera ko alors iyo bamaze kubona ko yahindutse ariko arahinduka ndabona urabibona ko ariko aratangura guhinduka nuza kwivuka ko vyamaze kuba byinshi
abyibuha abyiho mubona
avyiho mubona ajya byinshi umubona ni nawe unabisuma
n'umugabo niweza kabisuma
urumva ntushaka kumwima ngo mwishishe inzara canke ngo iki mugura mwibutsa canke ukamubwira mukabiganira mu buryo butavuna canke butababaza
nk'uyu abyibushe cyane kubera arya byinshi
ariko aratangura kuvyibuha
cumugira cumurihira n'amafaranga muri gym hariya
ni nimwe mu bintu mushobora kuvuga ati ka tuje dorera muri sport ubwo yashaka kugabanuka araba wavyibushe kanya
atugoroda
mu mezi atatu atandatu ya mariage ngara gutya none niyo watwarinda canke niyo wavyara zubungana gute
naho nyine wagumubwira ko nta umubwira ngo ugoroda ngo
iki haramajamo dakoresha hari langage udakoresha ubwo rero wundi uburyo bwo kwimubwira butavuna butababaza hanyuma ugasanga rero mukomunika by'ukuri nta namwe mudashika kandi arakumva kandi akagutahura bivanye nahora se mufitaniye iyo bwa bu yo gukomunika hagati yanyu rero ukamubwira ati je cyangwa aka kanya ungana utugize mariage abangene utamenye kuvyivuha arabera ntanda wari ufise abangene usigaye ungana arakanu wavyaraho urumva ati raba tutangure sport vraiment n'ukuri kandi ivyo ndiko ndabwira umukobwa hanyuma natwe abahungu turaza tukavyibuha mu mezi atatu ya mbere mariage ugasanga ngiye atanda afise mugabo ngo ni keya nyinshi
ni keya wahinduye ta civile
nahinduye ta civile sinshimfungira marase sinshimesera iboka sikansanga icuba gishasha ivyo vyose ibintu vyibusha
gonge ni ke wayihevye
gonge ni ke wayihevye imise yo mu gitondo Saint Joseph ntayo kijamwe uri mu kamatinari usikiye usengera midi kato Kenzo ri katedrali nako midi gusa katedrali ivyo vyose ni vyibusha rero mu mezi angahe urahata form ti control
niho rero mutse bagahindura inyifata ingendo
ifuko rero mpifata discipline kugira ngo simvibuhe kandi muri ko kuvyibuha nabi niho havamo izindi ngwara tuvuga ati rero tubitangure sport tukabanye cyane duce kuri regime yari abantu bahuza ari abantu bafise communication usanga byoroshye cyane gukemura no gukiza
mugabo
cyakiyagwe kimwe mu ngaruka ko cyane mugabo iyo atagihari hoho ni hamu chisangu na marama cha mukura vuga atirimu suyundi, mm-hmm. akumeru suyundi hakuku mvijiza vuga chabona yu achacha kuma defensif
siwe ungauli la siwe wakiza
kutu achacha kuma defensif kwa sanga yu nguwara nizila vjuhutse mchangye na komunikasyon hari bavuga nako
ugombega nka abagabo haje natwe hari ikintu ngira ngo abakenyezi bagira bati oya ahantu hari ikintu yahinduye ni nkibiki cyane cyane kuko twavuze abagore cyane kuvyekiye ubunini kuvyibuha kurya ibikini biki
arashobora ko ari umuhungu yakubwira yuko atahakare nka karore ariko kuvagira mariage nta nari mwigira taha munsi ya saa 6 usasaba zijo ya masohoka kuva kwa mbere gushika kwa mungu
yavuga ngo nyubera kuri butike
kuri mugabo kuva tubana ngo je nta nari mwigira ngo yama ntahera kijoro ivyo ni ibintu bimwe bimusanga rero bikunda guti babaza abakobwa cyangwa sanga twarabiyobetse ko hamarira amaze kumushikana mu rugo nkaci ndamwereka rero yuko je wende kunyakirori ndakunda gusohoka ndakunda kucana nabandi bagabo ntamugasanga ntacu byari bikutwaye kucana nabandi bagabo mugakora ko mutabiganiriye kutigeza uba vrai imbere yiwe ava mariage biye kuri atari kibazo mu rugo
yego hari kubira ngo kubijanye ni nyifata umuneza aheza kugira ico hinduka ni iki mutangwa mvuga ibiganiro
ibiganiro n'iki kintu cambere rero cateza kuba chatisoka gisuru haru nini cyane mu rugo hanyuma icakabiri naco nukwimenya personnellement jewe iki kintu ntacu nkunda kumukuri naka rero ntacu ndakwifuza ntacu nifuza kuzongirira
yego
hama nawe we iki ntacu nkunda ntacu akunda kuri jewe ntacu nzo gukorera hama hari igihe usanga rero donc kumenya no limit bref
amwe sageza umwe cyakunda cyo yanga iki
hanyuma hari gere sase rusanga udakunda ikintu jewe nkunda uravyumva donc hari ikintu udakunda jewe nkunda
mbega nk'ubu washima ko umukenyezi wawe cyangwa umukundana yama ariko arakubwira ibintu nk'ibyo ati je nta mundi wawe ko wobwira uki niki mundi wawe ko wokore wohindura ibi n'ibi n'ibi umugabo cyangwa umugore biramunezera
ntibiryoshe ntibiryoshe n'ibintu twateza kuvuga nta kiri kare ukamwe ati ibi bimeze ukunuku ndakunda ko tumera ukundi nifuza ko urumva nahawe rero ho kwicara ruka kirabati ibi bintu birakunda ko ndabishika ko cyane ndabibamwo mbikuneza yuwundireka ndabukuntu no seda urumva mugabo abagabo ndukunda mu marke
ndukunda aba
buri mwanya ngo ndakugira ngo
cyane namwe yakucije mwijisho
imisusi ya komisiyosi untora ko amakosa kandi nabonye nuko ntibakunda ko tuguma tubereka amakosa cyane tubereka ko mego nabana urumva tabari mushikanze ntabari mutoyi wanje abari umufasoni haramaje mumenya ndamubwiramo nubwo ndayimubwiramo sample tant kumubabaza
ngira ngo akajambo kanyuma mubwira ngo babubakanye cyane n'abakundana uyu munsi dufatiye kuganira cyo uyu munsi mwababwirike
ikintu cambere ntitwihute kurongora cyangwa kurongorwa n'abantu ngo nuko ngo yaheje kwipanga ese ko raba uyu muntu by'ukuri arakorespondana n'ibyo nshaka n'ibyo nkeneye mu buzima bwanje niwe nifuriza kusoba papa w'abana ukunda mubona ukunda ameze karakteri afise ese ko umukobwa wanje niwe nokwifuriza ko yotwara ibyo ni ibintu raba kirikare ha mukavuga ati ibi turabona ko tubihurije ko dufise projet imwe dufise vision imwe turakomunika neza hako twokwihuta hanyuma ugasanga utwaye umuntu nyuma y'amezi atatu amezi atandatu ngo yahindutse ngo yarampinduriye ngo kare yarameze uku kare yafata uku mugasukuye kimeze
yego murakoze cyane turi ku musozi wa kiganiro reka mbere ndagushimiye cyane haburiremesha ku kiganiro duhaye kandi tubibaza ko bizofasha benshi mwaduhaye ibiganiro nk'ibi nibaza ko ntahimuze bandaye mugaruka
murakoze cyane kirongo
reka nshimiye n'abateze amatwi kiganiro cy'uyu munsi ngakirangiriye aho twari kuturaba kubituma uyu canke uyu nuriya bahindura ingendo y'inyifato kubera bahinduye nuvuga nti etat civil rero reka ndamukenguruke cyane nshimira na François Akimana yari mwe bw'ivyuma rero ndasikirombo ndemeje kino kiganiro nziki cuno munsi ndabikebanuye naho utaha
ziki
ni ikiganiro kiba yagira ku buzima bw'abubakanye
ziki mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute
ubuzima bw'umugore burangwa n'iki
nakahe karangamutima k'ubuzima bwo mu rugo ziki ni kuri radio Isanganiro.